mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri za 18 muri kumana Joy Diane nahazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Mutazanye sandorare na murefije azohambwa mu babembe nga ni babarondera kaburi hari ya kiwayo
umurefije yaje hunze arafite amahera ntayo ngaha turi rero icyo dukeneye nuko mwadusegera ahantu natwe tuzaje dushingura bene wacu bagize ingorane.
Aba ni bamwe mu Barundi bahungiye mu ikambi ya Murongwe iri mu karere ka Fizi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bagaruka kibazo cikena ry'amatongo yo gushingura ababo bitavye Imana. Iyo nkuru co kimwe n'ikibazo cikena ry'ifumbire cabaye ndanse mu ntara c'ibitoke mu Burundi turazigaruka ko handi hato murabihagufi ya maradiyo yanyu. Ariko mu nkundire mbanze ndabwire muri make ko gusubiranwa mu bagize komisiyo yigenga ijeje gutunganya amatora muri Kenya kubandanya nyuma ya mezi yababa indwi amatora aheze. Batatu mu bari mu bagize uyo murwi ejo baratanze imihoho basigura ko uyo murwi udakora neza kandi harabivanga mu bikorwa byabo. Abo batanze imihoho basiguye ko babuvuyemo bisunze amakenga ashikirijwe nyuma y'ivyavuye mu matora mu kwezi kwa cumi. Mu kiganiro haye abanditsi n'abamenyesha makuru ejo ku munsi wa mbere Nairobi, Margaret Mwachanya umwe muri abo batanze imihoho yavuze ko abarongozi bayo bananiwe n'igikorwa bajejwe. Sentare nkuru muri Kenya muribuka ko yahakanye ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa munani ivuga ko komisiyo yategura itubahirije ibwirizwa nshingiro hamwe n'amategeko. Umugabane wa Afrika kandi leta ya Somalia yatangaje jo kuwa mbere ko yiteguye kuganira na leta ziyunze z'Abarabu inyuma y'umunsi umwe ico gihugu kivuze ko gishobora guhagarika imyiyereka imyimenyerezo ya gisirikare caha abasirikare ba Somalia. Ivyo biganiro bigamije gutorera inyishu ibazo vya kidiplomasiya byadutse inyuma yaha bajeje umutekano ba Somalia bafatiye ku kibuga c'indege c'i Mogadisho ishoko ushizitatu zirimo amafaranga azanywe n'indege ya gisivile ivuye muri leta ziyunze z'Abarabu ku itariki ya munani ukwezi kwa kane. Leta ziyunze z'Abarabu zavuze ko izo miliyoni zaba bacumi z'amadolari y'Abanyamerika yaragenewe kuriha imishahara y'abasirikare ba Somalia baharugwa mu bihumbi bibiri n'amajana ane n'indwi hamwe n'ibindi bikorwa byo mu bigo bitatu bitanga imyimenyerezo ku basirikare. Radio ya Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumva iganiro vyacu atankumanzi muciye ku rubuga rwa internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa.com. Abakunzi b'ijwi rya Amerika muri muci bitoke no mu kambi ya Murongwe mukaba mufite Facebook muradukurikira kuri vewa radio yacu.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Radio y'Abafaransa RFI yatangaje jo ku munsi wa mbere kwahoze ari perezida wa Tanzania Benjamin Mkapa hakaba n'umuhuza matati y'Abarundi yategekanya gutuma ko ibindi biganiro kuva ku igenekerezo rya 25 z'ukwezi kwa kane Entebbe muri Uganda. Ni mu ntumbero yo kuraba ko hari amasezerano yoshikwa ko imbere y'uko amatora ya kamarampaka agamije guhinyanyura zimwe mu ngingo z'ibwirizwa nshingiro ategekanijwe ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatanu kuza mu Burundi Ariko kuno wa mbere komisiyo y'umuryango umwe bwa Afrika amenishwa mu mpuzamakungu ONU barasohoye itangazo rivuga ko leta y'u Burundi idatera intambwe muri ivyo biganiro. Radio RFI ivuga ko umwe bwa Afrika na ONU bace basokora iryo tangazo nyuma gato bamaze kurisohora ku ruga rwabo rwa internet. Muri iryo tangazo RFI yavuze ko ayo mashirahamwe yasaba leta Pierre Nkurunziza kwisubira ko ikareka kuguma aho ishingiye hikita biganiro bigamije kurokora amasezerano y'amahoro yasinywe yarusha mwaka w'ibihumbi bibiri. Icatumye iryo tangazo rica rikurwa ku ruga rwa internet rw'umuryango umwe bwa Afrika ku muhingamo ku munsi wa mbere gushika n'ubu ntikiramenyekana. Amakuru hiyo mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi duhereye mu ntara ya Cibitoke ibonekeza ubukene bw'ifumbire y'ikizungu. Harabarimye bidogera ubuyobozi bw'uburimyi mu ntara ko batabaronsa iyo fumbire kandi baramaze kuyirihira amafaranga. Menyesha makuru wacu mu ntara ya Cibitoke Fidelite Ishatse yaravuganye n'impande zose maze adutegurira ino nkuru.
Intara Cibitoke iri mu ruraruko bushira uburengero bw'igihugu cy'u Burundi. Ibice cyayo bitari gito kiri mu kiyaya Cimbo asanzwe harimo umuceri. Imirima y'umuceri nayo ibangamiwe n'ikintu gifumbire y'ikizungu.
Ufise ifumbire urirabura usanga ari mwiza, wowe nawe udagira ifumbire uracekurira
muga anye muri imirima yose nk'uwo tubwiye uti kumburira ifumbire nta fumbire yuko nuwa
ubona nk'uyu uye uyifumbire irimo n'uyifumbire irimo ariko uriya ayifumbire ntayarashira mujya tubona nk'uriya uriya aho hirya urabona ni muceri weruka hariya kandi urabona ko kuze ujya biragaragara ko atafubiye arashira
nk'urya muceri yasatse ifumbire zo shibiganda gute
rada cyo ifumbire umva yosarura urapfa gose umuceri ugizwe n'ifumbire.
Uyu ni umurimyi w'umuceri twasanze mu kiyaya kirimamwo umuceri mu ntara ya Cibitoke kirya no hino y'ikiyaga cyitwa Dogodogo. Muri iyo mirima y'imiceri nk'uko twabibonye harimo isa neza itotahaye n'iyindi irimwo imiceri isa n'igomba kubenja. Bamwe muri bene iyo mirima isa n'ibenje harimo abo twavuganye maze tubwira ko babuze ifumbire yo kwitabira.
Urabona twebwe turabarimye tugaca dukurikirana amategeko ya leta yo kuvuga twiyandikishe ku ifumbire nk'abarimye. Kwari yandikishije rero ntajewe mfishe imetero zange zitatu z'umuceri n'inusu nari niyandikishije ubufuko ndwi basi turarindira urazi ko turi havanse mu nyuma tukajya kugombora. Harageze igombora rigeze turagenda ngo tugiye kugombora ifumbire. Dushitse ku biro ku idepo badepoza ifumbire dusanga nta fumbire iri mu idepo. Turicara baguma batubwira ngo turindire turindire turabura ifumbire.
Baciyandikisha abarimyi batanze ingwate y'amafaranga bivanye n'imifuko bashaka kugura. Ni ukuvuga ko batanga 5,000 ku mufuko. Iyo fumbire yategezwa gutangwa kuva mu kwezi kwa kabiri ariko mu biyandikishije bakanatanga n'amafaranga y'ingwati harimo abemeza ko bayironse. Mwe mwaronse ifumbire?
Yego narayironse.
Bira mu ironke bizagenze gute?
Barayizanye bagiye gusomba baca batanga imiso kujya kwitora.
Nuvuga ko wewe warihuse kujya kwitora.
Yego je nacyo naruka kujya kwitora.
Uri kwitora abona mungana gute?
Abantu ifumbire yari nyinshi cyane gose.
Ariko yaba avuga ko bataronse.
Je sinobimenya kuko umugabo yuguriwe wabukeye urumba je naragiye nararonse.
Abo batayironse bavuga yuko bagiye basanga yaheze bakamenyesha ko uburongozi bw'uburinzi n'ubworozi mu ntara babanditse ukundi gusha babasaba gutanga n'amafaranga yarasigaye. Ariko ko kuva mu kwezi kwa kabiri gushika no mango bataronse ifumbire.
Mu nyuma baradutumaho kandi abantu bagomboye amajeto oyazana bakayadepoza kabandika bundi bushaje. Duhitamo kugira kwanza amakenga ariko tumaje kubona babiduhamagarira ku bwinshi naradepojeje amajeto y'ubwo bufuka indwi harindiye n'ubu kugeza uno munsi ntituraronka ifumbire.
Mbere kuva dutanga ayo mafaranga tukaronka amajeto amajeto tukayatangaho baduha ifumbire ifumbire ntiraboneka n'amafaranga ntiyabonetse. Amafaranga yose twarayatanze yuko nibo guhajeto utarariha amafaranga yose atubwira ngo nimurorere gusifumbire zoza nimurorere nimurorere gushika ubu twararoreye kuva mu kwa kabiri ubuntu kwa kane kurenga nta fumbire turaro. Nk'ubu nari mfite umuceri uri kurasambura urabuze ifumbire yo gushyiramo ya nyuma. Ndafite umuceri ugize ukwezi utewe nta fumbire ndashyiramo seka imirima yose irikirapfa gusa sijeje nyene abarimyi bose bariko bararira.
Naho biri uko sabarimyi bose baronka amahirwe yo kuja ku ntonde z'aboroherezwa na leta mu kuronka ifumbire y'ikizungu. Bamwe muri bo babiterwa n'ubukene bwo kubura amafaranga y'ingwati asabwa abandi nabo bakabiterwa no kutamenya hakaba n'undi mugwi w'abandi babireka nkana. Abo bose baraheza mu kuronka ifumbire bakaja kuyigura ku bayironkejwe canke abatandaza basanzwe. Kubera ko abari ku ntonde bose bataronse iyo fumbire abaja kuyigura bavuga yuko yacizimba. Mu gihe abaja kuyironka mu buyobozi bw'uburimyi mu ntara agafo kilo 25 bakariha amafaranga ari hagati y'ibihumbi 25 na 28 abaje kwibagura ko changa waja kuisoko obavuga yuko igichiro sio ngele gose
nikonda gurira abia ndikishija bakairo hanivu nikonda gurira nikonda wagurira kaja kafuko kibiro mirongibili na vitanu nikonda tanga mirongibili nena bibiri kandi rero nubwo ngurira wabai pokeye ugiye mubayicururiza hariya mu makiosi irikira renza yo mahera ibihumbi mirongi ine na bibiri kaja ka Vincenke icyo nsaba leta nuko leta nyene yokurikirana icyo kibazo ntihabo buhombe cyane
twagiye mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara y'ibitoke kubaza cyatumye iyo fumbire y'ikizungu ikena urongwe bwo buyobozi Beatrice Nyabenda yabwije ya Amerika ko kibazo cy'ikena y'ifumbire kitega intara y'ibitoke gusa nyabuna ko cyegi igihugu cyose acaturungira kuja kwibariza mu bushirangaje bw'uburimyi n'ubworozi Emerasi ni rero avugira ubwo bushirangaje tumuronde yatwishuye ko ico kibazo cy'ikena y'ifumbire y'ikizungu bakizi kwera cyo gituma abarinyi bataronse iyo fumbire basabwe gutanga amatike bariye ko kugira ngo nabo bamenye igitigi cy'ababuze hanyuma batunganirizwe ku mugwa mukuru ntara cy'ibitoke Fidelite Ishatse ijo rya Amerika
Fidelite Ishatse yarakenuye nari nabiciye ku masonga nkitangura impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Murongwe iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo basaba ishami rya ONU ribitaho RCR gutorera inyishu ikibazo caho bashingura babo bitavye Imana inkuru tubaza ijisho ry'ijwi rya Amerika muri Murongwe Vedaste Ngabo
Impunzi z'abarundi ziri mu nkambi y'Murongwe iri mu birometero bigera kuri 50 no mu majyepfo y'inkambi yo mu Rusenda zivuga yuko zibangamiwe n'ikibazo cyo kutagirira imbere byo gushinguramo abantu babo babitabye Imana ndagumije Moyize umwe mu mpunzi zituye y'Murongwe avuga yuko iyo bapushije umuntu bakajya kumushingura mwirimbi by'abakongomani riri risebere abaturage babasaba amafaranga angana n'idolari 100 kugira ngo babone uburyo bashingura umuntu bawitabye Imana
ikibazo dufise ni ikinye cyegwe nk'abarefije twaje maze amezi abiri ngahagira kuire turi ngaha ariko dufise ikibazo cy'akaburi aho dufuhambwa misanzu nuko uvuga rero twebwe twaragiye hapfuye umutama ngaha niwe yatanguriye mbere gupfa ngaha abarefiji niko batubyiye tugenda batubwira ati genda mwimbe ahantu dushobora kumuhamba mu kaburi kare ahantu bita isebere kuva ngaha n'ibirometero nka bitatu turagenda badutwaye n'umuduga turagenda turimba tugejeje hagati bacha batubwira babemba ati naho mwimze iyaka kaburi ntimushobora guhamba ahantu turababwira ati twegwe twarungitswe n'abantu bahari bakuru bakuru ariko nimutureke twegwe umuntu tumuhambe gusa hama ibindi tuzabikurikira hanyuma umuntu niyo dupfira nabi ntacobolere ku majambo maturimba burira mbere bwarije twegwe uwo munsi twaratashe ariko yagiye bagiye kumuhamba mu gitondo niho baza kumufuba mu majambo make akaburi na karaboneka kuko hijya yejo hapfuye umusungusungu ngaha musungusungu apfuye naho ne bahagira cyacu kibazo twagira baje hari isebere kwimba kaburi baciye babirukana bobo hari naho ne kumugoroba baciye babirukana bamugira ati mutazanye $100 nta murefije azohambwa mu babembe ngaha ni babarondera kaburi hari yakiwaye
izi mpunzi kandi zivuga yuko kubera zitarahabwa ikibanza cyo gushinguramo abantu baba bapfuye bituma bahamba mu nkambi hafi y'amazu yaho batuye
tudufatiye ku karoro rero muri iminsi hariho umuntu wiwacu yitavye Imana tuja aha babembe bashingura babembe baratwirukana mbere badusaba ngamahera kugira ngo bambo ashingureho tubajije muri Hasere na Seneri batwereke ikibanza bategekanije kugira ngo bahagize umurefije yitavye Imana tubumenya aho twomushingura harabura ubure n'ahantu bagerageje kugira hijya gato y'inkambi mugabo naho hantu ni kibanza kizokuba kwa mwabantu niho basize bashinguye uwo muntu
nahayo Danieli ndetse na Musengimana Beatrice ni impunzi zo mu nkambi y'Umurongo zisaba amashyirahamwe akorera muri iyi nkambi gukorana n'abaturage b'abakongomani kugira ngo babashakire irimbi ryo gushinguramo
turasaba ko kuko aha abantu bari baravyara abandi bagashengera bagapfa kugira ngo haboneke icyo kibanza kuwo bayitabye Imana aho yoshinguranwa iteka apana mu hagati mu mihana y'abantu
umurefije yaje ahunze arafite amahera ntayo ngaha turi rero icyo dukeneye nuko mwadusegera ahantu natwe tuzajya dushingura bene wacu bagize ingorane
umuyobozi wa groupe moya basimu ku maside ari na inkambi y'Umurongo iherereyemo bwana Felicien Kiza Kirozo avuga yuko atazi amakuru y'impunzi zangiwe gushingurwa mu irimbi gisebere uyu muyobozi akomeza kugaragaza kandi ko bahaye impunzi z'Umurongo ubutaka bufite hektari 600 bwo kubakamo inkambi ari nabwo izi mpunzi zari zikwiriye gushakamo ikibanza cyo gushinguramo abantu babitabye Imana
kwa sababu ya mazishi ya
aha agira ati kubera iki kibazo cyo gushingura impunzi kwatanze ubutaka ngo bubakemo birakwiriye ko abagarariye inkambi bari bakwiriye gushaka muri ubwo butaka twatanze ahantu bashiririmbe kuko twatanze hektare zihagije kandi muri izo hektare bazubaka kandi bazakoreramo n'ibindi bintu birakwiriye ko muri izo hektare 600 bashakamo ahantu ho gushingura usibye iki kibazo kirimbi abaturage b'abakongomani n'impunzi z'abarundi badasangira mwomenya yuko mu rwego rwo kurushaho kongera ubumwe hagati y'impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani b'umurongwe bazakiriye bagenda bahuzwa n'amashuri ubuvuzi ndetse n'amasoko bedasengabo ku bw'ijwi rya Amerika imurongwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro ni wanyu mu ntara ababyeyi aho muri murayaga ikibazo cy'ubutinyanka n'abana banyu Matozi Shami UNICEF gitaho ineza y'abana yakoze mu mwaka umuntango z'uno z'umwaka uheze yerekanye ko ibice 85% kwijana by'abavyeyi mu Burundi bataganira n'abana babo babigeme kubijanye n'ubutinyanka ivyo bigatuma basama imbanyi batifujije mugenzi wacu Diane Ndonse ibujumbura agiye kunoganza ico kibazo n'abatumire wiwe bagiye gusangira ijambo mu kanya twahariye abanyedini
Elhash Haruna nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu akaba ari no mu gisata kijejwe indero turabaramukije
Nyaramukije namusana batiri kumwe namusana batumbiriza
Ego me namwebwe Alan Joseph Hatungimana mujejwe kuvugira ugwaruka kubibazo bihanamye ugwaruka ahanini ibijanye n'ubutinyanka mwishiramwe gita iterambere mu by'ubutunzi n'amagara meza kugwaruka sakode namwebwe turabaramukije
turabaramukije cyane turamusana batwumviriza
namwebwe ici Burundi imakire mutanga inyigisho zijyanye rondoka cyane n'amagara meza muri kiriziya katolika namwebwe nyene mukamuri mu gisata mukamurongoye n'ishure mu bushikiranganje bw'indero namwebwe turabaramukije
ndabaramukije amahoro y'Imana kandi ndamusana bariko baratwumviriza bose
ego twibutse abatwumviriza ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga ku ntererano y'indongozi z'amadini n'amasengero kubijanye no kubungabunga amagara yabo barongoye ego ariko hanini tugashimikira kubijanye n'ubutinyanka kubigeme Alain Joseph mwebwe muvuga ko mushira hamwe ryanyu harimo igifata kijejwe kuvugira ibibazo bihanamye ugwaruka na cyane cyane ibyo by'ubutinyanka ngo ducira ku mayange nibihe bibazo nyamukuru biri kuri abo bigeme mu bijyanye n'ubutinyanka
mu ishyirahamwe Sakode kuva mu mwaka 2015 twaratanguje umugambi ujanye no kwigisha ndetse no gukangurira abigeme n'abakenyezi kugira icyo ubutinyanka none rero igihe twatangura umugambi twarabanje tutagira icigwa cy'imbanze none rero icyo cigwa nicyo caduhaye ibyiyumviro bimwe n'ibindi turabona ko mu gihugu cy'u Burundi ubutinyanka ni ikintu kitavugwa
ego nk'abaciriyemo ni kuvuga kuba bitavugwa harimo ingaruka mbi
kuba bitavugwa ubwa mbere umwigeme ashitse muri icyo gihe cy'ubutinyanka abishyira atabizi kuko ntiyabibariwe nk'akaro rero tujya kurondera ibikoresho akoresha ibyo nazo rero mu kubirondera ashobora kurondera ibimwononera ubuzima agakoresha ibitari byo ariho muri icyo kigo twebwe batubwiye ibyo bakoresha aho wasanga ariho abakoresha ibitambara ibitenge byaheze ababyeyi batagikoresha ariho abakoresha ivyatsi ariho abakoresha imitoto babanza kurabika mu mazi irya mitoto batekeramo ubuswagira bona kubanza kurabika kugira ngo yorohe
hari ico barabihingura ivyo vyatsi niyo mitoto
muzumurabuka umva ko babanza kuyirabika kugira ngo yorohe ishobora kuzingika neza ntinchikagurika bona ko umutoto ukimeze neza ubuzinzi ushuvunika
ariko n'ikintu kinyerera
kinyerera nivyo bakoresha ingene babikoresha jewe nubaza ko ntabishobora kubisigura neza kuko bambiye ivyo bakoresha hariho mu karere kimbo hariho abatubwiye vyukuri kandi bibabaje aho wasanga umwana w'umwigeme afata isheshe tizijya abantu babagabo bambara kugira ngo bashe bambara n'ibirato ugasanga bashizemo umusenyi akacafata akashira ku yimba cyo kwa kugira ngo atega ayo maraso akibwira yuko amaraso aje acenyengetera muri wa musenyi urumva ko icyo kintu se kintu kiza kihungabunga amagara yawe
uwo mwana n'ivyo aba yibwiye wenyene yumviriye ko byo mufasha canke hari ahantu bababwiye baba kwizo nyigisho
ivyo ni za nyigisho abana bakura mu bandi bana mu kiyago we nawe akaca yiyumvira ati reka je nanje nkora iki kuko umubyeyi ntiyaronse akajyo ko kumubwira ico yokoresha byukuri.
Ngira ngo ego mwari mukibandanye.
Ikumbure ni byo hariho ndetse abita ko arabasirimu bafata za mpapuro abantu bisukuza bavuye kugira umwanda mukuru le papier hygiénique mu gifaransa ugasanga nizo ariko razibiza. Hari rero nabandi atacho bakoresha bacha bahitamwo kuguma mu nzu kugira ngo unico kiringo cyose bari mu butinyanka bakakimara bari mu nzu bavuga batereka jewe ni nze ndisukura noga bije nsubira nja koga umva ko atakindi gikorwa asubira gukora. Nabandi rero bafata tujya tuzu two munsi cyanke akagerekeranya duhuze two munsi cyanke akafata kambara gahuze two munsi akacagira ko nibutura akaca gumuko.
Ego murakoze kuri yo ntererano ala reka duhi jambo umwe mudongozi z'amadini n'amasengero turi kumwe hano LH Haruna mwebwe ikibazo kinini ikiganiro hanini ikihagaze kuri mwebwe intererano yanyu mu kubungabunga amagara yabo murongo kuri ibyo bibazo bariko baravuga mwebwe intererano nihe kugira ngo mufashe aho bigeme kubungabunga amagara ya
murakoze cyane gose ubwa mbere no ndagushimira mugenzi wanje Alain kuko insanze uko umuntu abyibaza harimo ibibazo byinshi atari ku muntu yarabizi ariko ikintu gikuru ni giki ikintu gikuru ni kigagaze kunyigisha abenshi usanga mara iminsi hagati y'itatu no gushaka kundwi harabashaka kumara indwi yose abo binyarutse ugasanga iminsi itatu muri iyo minsi rero umuntu ataronse inyigisho zikwiye bituma uwo mwana ariko ntibishure acasiba ku ishure bimwa mugenzanje ari ariko aravuga kubera ko atategwe nyina kuri ku byakinenye kubyifatamo akacibona kumengo ni gicibwa ari umuntu akuye kwinyegeza akaca kumanya gihe muhiro umaze ari iminsi 23 mu ndwe nubwo mu kwezi ku kwezi iminsi 23 utakaje ibyigwa bitari bike
ahe nabashobangira kumara indwi
ari ushaka kumara nkindi hari ndabusanga bigora hajamo ni ingwara bivyimuka ko nabaganga bakuye kuheza bakagira ico bafasha mugara umva mwana naho umaze iyo minsi 3 ku kwezi mu minsi 23 kuriga iyo minsi myinshi cyane gose utakaje guko mu bijyanye n'ubumenyi tuvuga tuti ucero minota 5 inyo gusa ku munsi abacero umanye munini cyane gose ku mpera y'umwaka bacero ibintu byinshi tumvikane kuri abo bana bajya mu ishuri bazagahamba ibintu byinshi
yego tutabaciriyemo umufasoni immaculé asanzwe yarongwe nawe nyene ishuri lycée municipal ya Kinama kuri izo ngorana LH Haruna je kuvuga yuko basiba ku ishuri cyane nk'ubu munyeshuri yasivye ku ishuri gucyo mwibwaje mu mwakira gute muvugana gute
kenshi biratugora kumenya ingorane umwana afise kuko dufate nk'ubu bimushikiye ari ku ishuri arashobora kuza agasaba uruhushya ati jewe ndagwaye mugabo wamaza turwaye gute babara gute agatinya kukubwira kenshi iyo ugize Imana mugahwana uri nk'umurezi w'umukobwa cyangwa umugore urashobora kumuraba mu maso ukaraba ingene ariko arifata kuko kenshi bazi bafise amasoni soni ukamengo yamenje ukamengo n'ibintu yononye wenye n'ubwiwe ukamengo byamuvuye ko hanyuma iyo usanzwe ubizi waramaze kuvyumva nawe ugororokewe no kuvuga ibijanye n'irondoka ibijanye n'ibitsina urahezo ukamubaza ukamwitondera neza ukamubaza kandi kenshi baratubwira hanyuma ico duca dukora kuko twe tugira Imana ku ishuri wacu
ntabi hano mubaha basivye
nico kimwe kuko umunyeshuri asivye tumubaza icamusibije abuze ati nari ingwaye tutituzanira urupapuro bivurije ko urumva muri ico gihe ntaba yagiye kwa muganga anigiye n'umuvyeyi watababizi mwiza yari atwaravuga tuti duhamagarira umuvyeyi umuvyeyi wa muhamagara akubwiye ati jewe ntavyonzi namusize muhira mu gatondo ngiye kumira imunzi ngo aragiye ku ishuri mugabo sinigeze menya ko yasivye
mu gihe ayo shuri irimo abahungu n'abigeme kuko hari n'amashuri usanga yigamo abigeme gusa cyangwa yigamo abahungu gusa mugabo navyo nyine ntugiye ni byiza cyane kubona ufise amashuri yigamo abahungu gusa n'amashuri yigamo abigeme gusa iyo batamenyeranye ko babonana iyo bagiye guhura nta musangaza ko ingorane
ara mwebwe muho muterera ikintu ishira hamwe ryanyu kuko twumvise ko abigeme afise ibibazo by'ibyo bakoresha kandi ari byo ntandaro nyamukuru yo kutaja ku ishuri no kutaba bagukiwe bibatwara no muzindi ngeso zitari nziza
muri cacirwa twagira twaje kumvira dutambara. Dutambara rero nashimye cyane Aruna yavuze ati bamenye yuko ari agateka ari ingabire Imana yabahaye. Tubwire rero imvugo yacu muri sakode ni iyi. Ubutinyanka singwara. Ubutinyanka sumuvumo. Ubutinyanka nagateka Imana yahaye umwana w'umwigeme nagateka Imana yahaye kila mukenyezi wese. None rero chatuvuga tuti reka rero kugira ngo tubafashe kuba muri ako gateka Imana yabahaye tubakorere udukoresho bashobora gukoresha tubwire rero twakoze udukoresho abigeme canke abakenyezi bashobora gukoresha bari mu gihe cy'ubutinyanka ko mwumvise mu ntango y'ikiganiro twavuze ibintu byinshi bakoresha mugabo ikibazo gishaka kigaruka nimba yateza amaraso isuku kubungabunga magara yiwe ikibanza bihaye niki tubwe twutambara bwa mbere tubafasha gutega maraso ubwa kabiri tukabafasha kugira isuku muri ico gihe cy'ubutinyanka
ivyo tumenyereye ku kwezi bavuga yuko babakene ibihumbi bibiri
ego
nibwe rero namwe
n'ero n'ivyo nagira ngo shikeko umuntu yumva ko afise amikoro novuga agereranye akoresha ko tax ibihumbi bibiri niyo nto inovuga ko hari za bitanu hari n'izirumbi 10 niko gushika ubu ariho twuma tugerageza kurondera abagira neza badufasha kugira ngo abigeme bose baronke utwo dutambara bitabagoye no kuvuga ko bagurira abo bigeme turisha agapaki karimo dutambara dutanu umwigeme ashaka gukoresha ari mu gihe cy'ubutinyanka kakagurwa amafaranga ibihumbi 10 ibihumbi 10 rero twebwe iyo turiko turabwira niyongereranyo uraje ibikoresho kugira ngo umuntu agire isuku ukaraba na mikro y'abarundi uguze ibihumbi 10 mu myaka 3 cyangwa irenga n'ibihumbi 72 ubusanga aramahera makeye mugabo n'ubu turacyari ko turagerageza kugira ngo ayo mahera tugerageze kuyagabanya kugira ngo dushobore kuha benshi bashoboka
isiguro mutanze zirumvikanara ariko ugerageje kuraba umigeme akoresha ibyo biba bibitse imitoto cyangwa agakoresha uwo musenyi aba yatekeye uwo muntu ubwo arashoboye kuronka ibihumbi 10 nivyo ko bimufasha kumara igihe kinini ariko burya kuronka amafaranga menshi mengo ni kibazo kuruta ko wogenda uraronka make make ni nko bavuga ati inzu zoyibamwo imyaka myinshi cyane ariko kugira ngo uyironke ko iri samera menshi kamengo guma upanga uzurariha ku kwezi mwebwe muvyumva gute ubwo nimumva yuko mu majambo make tutagarutse kuri ibyo ariko aravuga yuko abo bigeme nimumva ko ari kibazo cyo kugira ngo bashobore gushikira iyo ntuzi yavuze ati bariko baronda amashirahamwe ashobora kubafasha kugira ngo bashobore kubagurira
twebwe ubwacu turabutanga uyu mwaka twarihaye igitigiri tuvuga tuti uyu mwaka ni buri abanyeshure ibihumbi 18 bateza kuronswa uto dutambara nduvuga ko niburi buri turaraba abanyeshure igihumbi bakenye kurusha abandi buri ntara ro tukabaronsa ubwo butambara kuri gusa mugabo tugarutse kuri ayo mikoro nkuko nkakarero rutanze kinzu sinibaza ko abantu benshi bafata yovuga ati ndose amahera byo bavyiza ngo myenda yakoresha mu gupanga ako nubaka inzu
bushobora kuronka ibikoresho byo zimbuka gusumba zoba byiza gusumba kuko uri kuraraba wa mwana yahora nkuko yabivuze akaja mu mico itari kugira rondera ibihumbi 2 hageze ko rondera ibihumbi 10 urumvuka ne yuko ya mico zo cyayiguze na kuri kana gatatu kugira ngo itoki nta cyo kiro nca nta nkakaro gatonyo gasanzwe naho ataraka benshi mu bantu bagendesha imodoka z'abadagi cyangwa z'abantu zusanga imodoka ikomeye cyane gose mwe kacizimba izo modoka ni nke kuko yitamashaka ku myaka 40 atasupana basizeko mugazi imodoka bitumenye zibiri Dubai z'abayapani n'abandi ugasanga ku miliyoni 2 nini n'usumuna ashaka ku modoka usanga ari benshi ariko aronka ubyo kwiyunguruza mugaya yindi nawe igura miliyoni 80 urumva bashaka kwishikira si benshi niho rero nshaka gukora no ngaho kugira ngo uriye miliyoni 80 n'ubuga ko ni kimwe muri bibiri uriba canke ukaba wabitse imyaka myinshi mwari muri iyo myaka kirikura bikana kugira ngo uze kuba wahashitse nuko abintigwe nibazo ntako nabwo nti kuri ibi bikoresho zari byingira kamaro cyo gukoresha imyaka myinshi burabe ingene bashobora kuronka bagira neza babafasha kugira ngo ubwo buryo bushobora kuboneka kubikoresha mugabo bikaja ku giciro coba cegere cyaki yaje ari shoko coja mu busi yakije bari bamenyereye zoba byiza gusumba kugira ngo bashobora ko bimwe bitako ubasi invasione sinyi mane ukivwa mu gihe ngo bashobora kubafasha kuko naho yubuze ku myaka 10 ukacho ko yokoresha imyaka 3 ibyo bibihumbi 10 ibyo bihumbi 10 kugira ngo umwana ashobore kubironka cyangwa umuvyo mubire ngo bihumbi 10 zo kugura twa dukoresho benshi akubwira ati ahubwo cuva mu isinzwe nuko na munzi wanjye bashobora kumana yo shobwiye shobwa kajeza ko yone mugabo ugiye gutegutari nyabo umva rico ni kikoresho cingira kamara mugabo bugira ibindi byigwa cyaciza bagira ibindi byigwa kugira ngo barabe ingene cyo zimbuka kugira abashe gufasha abantu benshi cyane gose gusumba
tugaruka izano ngira ikiganiro ku bw'umwanya kumbere hari ibindi bibazo dushaka kuzogaruka ko Sheikh Nankundu wiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi turabakengurukiye ko mwitabye ubutumire
ndabakengurukiye nanje
iki Burundi Immaculé muri mu batanga inyigisho zijyanye irondoka zijyanye n'amagara meza muri ekereziya katolika turabakengurukiye
ndabakengurukiye namwe
Alain Joseph Hatungimana mujejwe kuvugira urwaruka ku bibazo biruhanamiye na cyane cyane ahanini ku bijyanye n'ubutinyanka mu ishyirahamwe gitaho iterambere mu by'ubutunzi n'amagara meza kugwaruka sakode namwe turabakengurukiye
ego nanjye ndabakengurukiye nizera ko mu mashengero cyane cyane Ekleziya Katolika ndetse n'idunjya y'Abayisilamu bagiye kufata yindi ntumbero kuko mwumva ko iki kibazo cy'igihe cy'ubutinyanka ni kibazo gikomeye cyane.
Ego me twari ko turavuga ku ntererano y'abarongoye amasengero n'amadini mu kubungabunga amagara yabo barongoye ahanini tukaba twashimikiye kubijyanye n'ubutinyanka kubigeme. Diane Ndose na ndakiremesheje ndabakenguruki.
Reka natwebwe Diane Ndonse tugukengurukiye bivuye ku mutima kuri ico kiganiro watunganirije Ijwi rya Amerika. Abandi bakoze ni Innocent Kimenye yegeranije amajwi hamwe na Ingenieur Dinas yashikanye ahiwanyu. Diane nahaze nanje twari kumwe kuri micro ndabahisango ejo nkaho twatanguriye muranigwe inshuti bakunze.